imwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ishwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 5 Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, bagenzi mwese turi kumwe kuri no saha, abuguruye ama radio yanyu muri kano kanya, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ibintu byo gucyucyatanye ibandanye bikorwa ku Burundi, ku bantu badashobora kubona ko Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice.
Uyo ni Aime Laurentine Kanyana, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe ubutungane, avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha uyu munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku vyaha byakorewe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ni mu kanya gato makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe kunywa kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi waraye usozereye ibikorwa by'amatohoza ku mabi yagiye araba mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Ni mu kanya gato, mwese mugume ku maradiyo yanyu. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha uyu munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku vyaha biregwa leta y'u Burundi yo ko yakoreye abanyepolitike batavuga rumwe na leta kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 gushika mu kwezi kw'icumi k'umwaka w'2017. Ibindi kuri ingingo ya CPI, dutega amatwi mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe, bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 2026 ukwezi kwa kane mu 2015 gushika itariki ya 2026 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no kubindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 2026 mu kwa kane 2015 canke vyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 2026 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 2025 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icho gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyarakozwe mu Burundi igihe ico gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 2026 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifise ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye amasezerano y'i Roma, kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo masezerano. Iyo sentare ibandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 2025 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI ishikiriza kandi kugukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara, ikibutsa kwiza n'inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ko ivyemezo vyazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimwo ivyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa vyaba vyarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 2026 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri ivyo ico gisata kidondagura ubwicanyi, ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije, ukubaboreza igufa, ukubanyuruza, ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 bo barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 ibihumbi babarezwe igufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburi wirengero hagati yuko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura barundi bahunze igihugu kwari 413 490 abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha vyadondaguwe gusa afatiye ku vyemezo ashobora no gutohoza ku bindi vyaha nka genocide n'ivyaha vyo mu ntambara mu gihatoja hanze y'ivyo yemerewe umuvugizi wa leta ya Burundi Philippe Nzobonariba yabwijwe ijwi ry'America ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongerako ko leta ya Burundi itazokorana na CPI kuko atabushuti bigifitaniye Nzobonari banasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha asoze ravuga ko ari bimaramare vyabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo vyora bitewe n'uko bahonyanza amategeko menshi rwose harimwo kutegera bagisha inama Burundi mu vyo bateguye vyose Roger Urikaneza Bujumbura ijwi rya America
Urakoze loje buri kaneza inyuma y'iyo ngingo Aime Laurentine Kanyana umushikiranganje w'Uburundi ajejwe ubutungane yagize ico abivuze ko mukanya mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije tumutega amatwi
iyo ngingo ahariya leta y'Uburundi yatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyacyanye ibandanye bikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ko Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'Uburundi kubusubirira mu kibanza iyo ngingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Uburundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki 27 iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bigeze buyimenya rero mwese mudukorondera amakuru bidasanzwe mu gihe buriyani ni kuvuga yuko ni ikintu bagiye gufonda
ariko
iyo se twabinye twabandanye duhunga abanyarundi
iyo sentare irafite uburenganzira iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ivyaha vyakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano
ya mu gihe yari kuba yatangaye matohoza imbere y'uko Burundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 kwezi kw'icumi Burundi bukajya buvamwo iyo nibo ntiyari bwafatwe
mu gihe
kuvuga yuko rero ubu unya yose ntabwo ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi
mu gihe none mu gihe mushikiranaje
akazi z'umutekano kaoni kabi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka
mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza ivyo vyaha mu Burundi Burundi bwo byifatamwo gute
abo bafatwa nk'abaje gutera Burundi hama Burundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu buri bakigwanira
muri iki gihe ikintu Burundi bugiye gukora n'iki
Burundi burashikiriza aho buhagaze bugashikiriza aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma ubandanye bwubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami
hari abantu bashaka kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu Burundi ko bari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga ko iki amasegonda 20
ndeka iyo muri leta ziri habaye icyaha abarundi baraje gusaba gutohozayo ibitahori bw'abanyenzi ntibyatse ko dutohoze iby'uburundi bwacu
mushikiranje Burundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye radio ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro n'umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Burundi Andi naho umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuriranira mu Burundi waraye usozereye ibikorwa vy'amatoza kumabi yagiye arashikira u Burundi kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'2008 ivyo bikorwa vyasozerewe mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana arabidushikiriza
Vyikogwa vy'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurekuranira kumabi yagiye arashikira u Burundi vyari bitumbereye kumviriza abana bariya kugira ngo bamenyeshe ivyo bazi canke babonye muri ayo makuba Musenyeri Antoni Petero Madaraga umukomisori w'umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuranira aratubwira ivyo bakuye muri iryo toza ryabereye mu ntara ya Ruyigi
Ubujeje amaze kuronka nuko hari abantu bituye mu rwego bashika 2189 kuko murazi ko twatumbereye imitumba nka yose kugira tumenye n'ibinogo rusange twarasanze hari ibinogo abantu bahamwemo kubwishye dusanga hari 138
Musenyeri Madaraga aratubwira ko basanze ibyago bitandukanye byagiye biraca mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'Uburundi
72 naho byabaye barakubwira bati ngahi wacu haragiye nkuyu nuri ya tumugabo abatware baramamye atahe nabo babujije ko basinzikariza ubuzima mugaye cyane na gatatu nka bose bakubwira bati aha byarahashitse nibitahashitse mu gihe haba 193 byaciye bishika 196 wateye imirwi y'abarwana abatari barashikiwe nabo nyine batinda barashikirwa hari usanga harapfuye cyane abatutsi 193 mugo mu nyuma abahutu nabo nyine barapfa batari bakeye
ni igikorwa gisozere intambwe ya mbere y'uwo mugwi yogira amatoza kuvyabaye none hagiye gukurikira iki Musenyeri Madaraga
ubu tugiye kwandika kahise gafatiye kuvy'abantu bonyene bivugiye ivyo rero biramutse bimaze gushika hamwe hacakurikiye kwandika n'igitabo cakahise kugira ngo abana bamenye ukuri kuvyabaye n'igihe bari ko ragira bati tujya dufasha abarundi gusubiza hamwe babigire mugabo bazi ivyo kuri ivyashikiye basi na basekuru
uwo mugusozera ico gikorwa mu ntara ya Ruyigi mu gihe bamwe mu banyaruyigi bafashijwe na diyosezi gatolika ya Ruyigi bari baratanguye gusaba imbabazi ku mabi bagiye baragiriranira muri kahise aho twovuga kamwe mu turero twinshi aho umuryango witwa Karama Yuvinari wagiye gusaba ikigongwe umuryango w'abasigwa babihogora Gabriel umviriza Karama Yuvinari
jewe abo nishi nababyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi kubera bari babonye yuko nari mubatanga amategeko y'ukwica kubera ico caha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabi ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye
umujyango w'abasigwa babihogora Gabrieli baratanze ikigongwe ataguhiga imanga izahaka ibihogora aserukira abasigwa babihogora Gabrieli
Karama Juvenali ukunyene mu mubona afukamye yaraje keri aricisha bugufi aradusaba ikigongwe kwe turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nkuko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristo babiri bakoranye na diyosezi yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nk'uko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro twebwe mujyahoswa nabihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tubonanye tunezerwe twiginane ko nababwiye yuko ari shetani yabigitse
umugujejo gutohoza ukuri no kurekurira mu Burundi utohoza kuvyago vyagiye birashikira Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 mu Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya America
urakoze cyane Fidel d'Antoine Sabimana makuru mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya tubandanyiriza mu Burundi nyene umugwi wa mbere wagirizwa gutera ikambi ya gisirikare ya Mukoni barengutse ubugira kabiri muri sentare yiyungururizo Ingozi sentare isubiramwo ya Ngozi yafashe ingingo yo kudatesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza iyi muyinga gutesha agaciro ivyo vyegeranyo vyari vyasabwe n'abagirizwa icaha basigura ko ivyo bavuze bavyemejwe mukuboreza gufa ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze tumutega amatwi
abaringutse muri sentare isubiramo ya Ngozi kuri uyu wa kane bagira kuri 18 hari 17 bafashwe umutekano ugiheza guhungabana ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cha Muyinga no mu micungararo yayo ubundi yarengutse yafashwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka yagizwa gutiza imodokari abagirizwa guhungabanya umutekano aho baheruka kurenguka ubwa mbere muri sentare yiyungururizo bari basabye sentare isubiramo ya Ngozi gutesha agaciro ivyegeranyo vyose vyafatiwe imuyinga mu matohoza y'ubwo rubanza rwabo bafashijwe n'abashingwamanza baragerageje kwerekana ko ivyo bavuze vyose bavyemejwe n'inkoni mu matohoza bagiriza ahanini ibiro vy'iperereza mu ntara ya Muyinga ndetse hakaba nabagirije umushikiriza manza ko yagize uruhara mwihohoterwa ryabo. Mu majambo make, sentare yasomye ingingo yafashe kuri ivyo vyasabwe ivuga ko urubanza rwobandanye kuburanishwa. Yamenyesheje ko atacotuma ivyegeranyo vyafatiwe mu matohoza y'Imuyinga biba imfagusa, asigura ko inzitizi zatanzwe zose zidafashe. Mu ntaha iheruka, abashingwa manza bari basavye ko umwana ari mu bagirizwa yoburanishwa na sentare ibifitiye ububasha. Sentare isubiramo ya Ngozi yafashe ingingo ko uyu mwana yafashwe afise imyaka 17 yoburanishwa na sentare idasanzwe icimanza z'abana. Mugihe sentare yagira ngo itangure kuburanisha urubanza Donido, abashingwa manza babiri baciye bahaguruka barasaba ijambo. Abo bashingwa manza bahagurutse nk'abunganizi b'abasirikare indwi bagize umugwi wa kabiri w'abafashwe mu nyuma mu makambi atandukanye. Bafashwe bagirizwa gufasha aba mbere, bafashwe bagirizwa ko aribo bahungabanije umutekano. Abo bashingwa manza babiri babajije sentare ko buburana mu gihe yari yafashe ingingo ko nabo bazoburanishizwa hamwe n'abo ba mbere. Abagize sentare bamaze kuvugana basanze ari ngombwa ko amadosiye yose y'abafise icyo bagirizwa kuvyabaye ku ikambi ya Mukoni yoburanishirizwa hamwe. Urubanza kungururijwe ku munsi wa kane w'indwiza itariki 16 z'uku kwezi kw'11. Mu bari baje gukurikirana ubwo rubanza harimo ubuserukira ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abanyororo mu ntara z'uburaruko. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko avuga ko iyo ngingo ya sentare inezereye kandi itanga umwizero w'uko ubwo rubanza ruzonyaruka kuva mu nzira.
AVDP irashimye iyi ngingo ifashwe na sentare isubiramo imanza ya Ngozi, na cyane cyane ko abantu bose basangije idosiye ari byiza ko abantu baboranira hamwe. AVDP yakengurutse iyo ngingo. AVDP yanafise n'umwizero ko kumbure iyo sango batanze ku munsi wa kane w'indwiza ko urubanza rushobora guhera, na cyane cyane ko AVDP itanga ko abantu bahanwa bakoze ibyaha. AVDP isaba ko abantu bakoze ibyaha bahanwa, abatakoze ibyaha nabo bakarekugwa.
Na y'abagabo avuga ko hari akunguko iyo urubanza ruciwe.
Iyo umuntu yafashwe agacirirwa urubanza hariho amafavere amwe amwe usanga yarose, nico gituma AVDP saba ko uwo muntu wese aba yafashwe ko yoburanishwa hakiri kare kugira ngo ashobore kuba mu munyororo azi igihano yaciriwe, hama akarindira izo favela n'umukuru w'igihugu atanze ikigongwe cyangwa se hari ibyo bijanye na liberation conditionnelle bagashobora gutaha.
Ikiboneka muri sentare y'iyungururizo Ingozi nuko abakurikiranwa kuca bose bafise abashingwa manza n'abatari babafise, ishyirahamwe mpuzamakungu PINIDE ryarababaronkeje mu mugambi waryo wo kunganira abantu aho nikora mu butungane. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye nawe Jean Bosco Ndarurinze. Dukubitira mu Rwanda abatishoboye n'abadashobora kuriha umushikirizwa manza barashobora kunganirwa muri sentare no mu mategeko. Umukuru w'ishyirahamwe rya umukuru w'uruganda rw'abashikirizwa manza mu Rwanda, Maître Kavaruganda Julien Gustave, arabisobanura. Hari mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Umuntu utishoboye kubera yuko umuntu aba adashaka kubipimisha ijisho, twisunga icyangombwa gitangwa n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze zivuga icyiciro buri munyarwanda barimo, kugira ngo dushobore kumenya ngo afite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira avoka cyangwa ntabwo afite, kugira ngo urugaga rwe rwamuteganyiriza umwunganira.
Iyo agiye mu mategeko nako mu rukiko se urwo icyo cyemezo akinyuza kuri avoka cyangwa mbese mu yandi magambo umuntu niwe uwo utishoboye niwe wishakira avoka akamuha icyo cyemezo cyangwa abanza kunyura mu rukiko akaba ari rwo yereka icyo cyemezo?
Navuga ko biterwa harimo kategori. Hari uwundi abanza kunyuza ku rugaga akabishyikiriza urugaga, urugaga rukaba rwamushakira uwo mwavoka. Ntabwo ariwe wishakira umwavoka ku giti cye amwereka icyo cyemezo. Abanza kubimenyereza kumenyekanisha ikibazo afite. Buri wa gatanu ku rugaga Kicukiro aho rukorera twakira abatugana bafite ibibazo bitandukanye, ntabwo icyo gihe tubabaza icyemezo bafite. Ariko iyo inzira z'amategeko bisaba wenda ko itarangirira mu kubagira inama, bisaba ko babona ubafasha nko gutanga ikirego, baba bashobora kwifashisha inzego z'abavoka bitwa abamaje baba kuri buri karere, nabo bakorera ubuntu cyangwa bagahabwa umwavoka utangwa n'urugaga nabo ku buntu. iyo tubona iki kibazo afite gifite ishingiro kigomba kujya mu rukiko kandi adafite ubushobozi bugaragara kubijyanye n'icyo cyemezo cy'uko akeneye ubwunganizi kandi butishyurwa. Icyo gero ni inzira imwe yo kunyura ku rugaga. Hari indi nzira yari ikirego kigiye mu rukiko rw'ikirenga. Icyo gihe ashyikiriza icyo cyemezo cyangwa urukiko rw'ikirenga rukabisuzuma rukatwandikira rutubwira yuko ari umuntu ukeneye ubwunganizi kandi udafite ubushobozi, tukamuha umwavoka umwunganira mu rukiko rw'ikirenga. Indi kategori nayo umwana utujuje imyaka 18 ukurikiranywe mu nzego z'ubutabera mu gihe ageze kuri station ya polisi, naho bamushakira umwavoka aho nta nubwo aba akeneye gutanga icyo cyemezo. Kuko kubera ko aba ari umwana kereka agaragaje ko yari afite ubwo bushobozi, ubundi yunganirwa n'umwavoka ubishinzwe ubifitemo ubumenyi bwo kunganira abana muri izo nzego, kuva muri polisi, muri parike no mu rukiko. Ku bundi inzego z'ubucuruzi ho biragoye, ntabwo avoka ntabwo ubundi atangwa ubwo bufasha butangwa ku buntu ko mu nkiko z'ubucuruzi cyangwa mu zindi manza zisanzwe.
Kuko abacuruzi ni abantu byumvikane yuko baba bafite amikoro,
ubundi niko biba biteganyijwe.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Irudo Fonswe,
yego, mwiriwe.
Wiriwe neza, akabazo kawe?
Nje nashaka kubaza Maitre Kavaruganda, kuko arabizi, wenda wowe niba uba muri Amerika wasanga ibyo ngiye kuvuga utabizi. Ikigaragara cyo kugira ngo abo bantu batishoboye bamenye, hari ibyiciro byitwa iby'ubudehe, kandi ibyo byiciro bigenwa n'abaturage bo mu midugudu, bikazamuka bikemerezwa ku murenge, ngira ngo niba ntibeshye. Ibyo byiciro rero abaturage b'u Rwanda hirya no hino mu gihugu ntibahwemye kugaragaza yuko byagiye bashyira mu byiciro badakwiye. Hari ababaga bari mu byiciro byakabaye bya mbere n'ibya kabiri kubera inzangano bafitanye nabo mu miyoborere y'ibanze, cyangwa se wenda ruswa yimakajwe, ugasanga babashyize mu byiciro bidakwiye bitabemera kubona ubwo bufasha bemererwa n'amategeko. Ubwo bishatse kuvuga ko ari nk'umuntu agomba kuba ari mu cya mbere akisanga mu cya gatatu, mu by'ukuri ari ntaho nikora nyine ntacyo yishoboreye. Urumva ayo mategeko amurengera ntiyakamurengeye, kuko ari mu cyiciro kitamwemerera kurengerwa n'ayo mategeko. Aho rero nubwo ntarenganya Kavaruganda kuko atari we wagenye ibyo byiciro, ariko jyewe nzi neza yuko hari abantu benshi babuze ubutabera nyine kuko batishoboye, kandi byose byaraturutse kuri ibyo byiciro by'ubudehe. Hari naho abaturage bigeneraga ubwabo bati aba bakwiye kujya mu cyambe cyangwa mu cya kabiri, byagaruka bivuye aho hejuru ugasanga bigarutse bari mu cya kane cyangwa mu cya gatatu. Rero nkibaza nk'abavoka kuko barabizi neza, ndumva ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvise. Maitre se byibura ku icyo kibazo akizi, ntiyumva ko hari abantu baba bararenganijwe byibura ngo agire inama cyangwa ubundi buvugizi bagira bwihariye ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe, kugira ngo abantu basigingijwe n'icyo kibazo byibura babe bagira ubundi buvugizi bakorerwa. N'icyo kibazo nari mfite.
Urakoze Irido Fonsi we.
Urakoze.
Maitre,
ikibazo tugejejeho ni ukuvuga ngo nicyo twaheragaho, ko umuntu tutuganye ku rugaga rw'abavoka akatumenyesha ikibazo afite, tubanza gusuzuma ikibazo afite tukanamugira inama kuri iyo permanence iba buri wa gatanu ku cyicaro cy'urugaga i Kigali. Iyo noneho bisabye ko bijya nko mu nkiko, nibwo haba ari uburyo bubiri bwo kumufasha. Haba ari uburyo bwo kumushakira umwavoka w'urugaga cyangwa umwavoka bita abamaje, donc bakorera ku karere, kuri buri karere, bakaba baba banakorana n'urwego rwa Minisiteri y'Ubutabera. Ariko barakoze ibizami baraninjiye mu rugaga rw'abavoka, nubwo baba bakora muri urwo rwego rwo gufasha abatishoboye. Icyo navuga rero aho ngaho nuko icyiciro tuvuge ku cyiciro babushyize umuntu mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane, abona atari cyo cyiciro akwiye. Mu buvugizi abashaka kutugezaho ikibazo cye akanatugezaho ikibazo cy'uko icyiciro arimo abona wenda kidakwiye, n'ibimenyetso byerekana ko wenda baba baramwibeshyeho bakamuha ubushobozi adafite. Kuko ushobora kuba ari mu cyiciro cya wenda wari wishoboye, ariko ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima, ukaba wahura n'ibibazo by'uburwayi cyangwa umwana wagufasha cyangwa ibyo warutunze bikaba byagabanuka. icyiciro wavuyemo kikajya mu kindi cyiciro kiri hasi kurushaho. Ariko inzego zitabimenye cyangwa amakuru abantu bagufiteho bitagaragaye, nawe utashoboye kubimenyekanisha, icyo gihe biragorana ko bihinduka. Yambaza icyo urugaga rwa rushobora kubikoraho. Iyo urugaga rubimenye, ubuvugizi dukora mu nkiko no mu nzego z'ibanze tuba dushobora kubikora, tuvuga tuti uyu muntu ibimenyetso tukijejeho, amakuru twabonye wenda batuye aragaragaza ko icyiciro arimo cyangwa yabayemo cyakagombye guhinduka, tukaba twamuha ubufasha cyangwa dusaba ko n'icyiciro icyo cyemezo cy'icyiciro arimo cyahinduka. Ubuvugizi ntabwo bw'urugaga rw'abavoka ntabwo ruhagararira gusa mu nkiko.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, turaganira na Maître Kavaruganda Julien Gustave, ni umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, kandi turaganira ku buryo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira abavoka mu manza no mu mategeko. Kuri telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude we?
Karame.
Wiriwe neza?
Mwiriwe.
Akabazo kawe?
Yes, ndingoboka Jean-Claude, nibereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu ntara y'Iburasirazuba. Ndabanza gushimira umutumirwa wacu mwatuzaniye Kavaruganda. Ikibazo cyanjye n'igitekerezo ndabanza kumushimira kuba mwamutuzaniye, tukaba tuganiriye kuri rya Amerika, tukamugezaho ibibazo n'ibitekerezo dufite nkatwe Abanyarwanda dutuye mu Rwanda rwacu. None kuki bavuga ko abantu bafungwa bafite abavoka babarenganura, kandi tukaba nabyo tubona twese hano mu nkiko zo hasi? Iguma hejuru, umuntu agira umurengano wari ukageze mu rukiko rwo hejuru rw'ikirenga, cyangwa kuki mu nkiko zo hasi inkiko zibanze kuki abo bavuka bataboneka bakabonekera hejuru ari uko umuntu bamuzamuye ageze hejuru? Iki kibazo nacyo bagomba kukiga. Ikindi kibazo, mbanje kubashimira kuba mwamutuzaniye, ariko ikindi kibazo dushaka, mwamuzadushakire abantu bashinzwe ibyo gushyira mu byiciro by'ubudehe abaturage barahohotewe mu gihugu cy'u Rwanda bigaragara. Umuntu akifata bakamushyira mu cyiciro cya gatatu cya kane, nahenagira nanzagira yo kubamo ngari mu cya kane. Ese azafungwa agarukire kari ukugenda bagakatirwa burundu yakivuganirwa afite ngari mu cyiciro cya kane, kandi nta kintu yifashije? Ibyo nawe ndashaka ko muzabidukorera, ukatuzanira abatumirwa pe bashinzwe ibyiciro. Ikibazo cy'icyiciro mu Rwanda ni ibintu by'imbogamizi cyane. Nk'akarere ka Ngoma dutuyemo, ni ibyiciro barabihanitse, kugera mu murenge ugasanga abantu babashyize mu byiciro bigoye, nta bufasha bafite. Umuntu nahenagira nagaragira na nkoko ari mu cyiciro cya kane. Ibyo bintu bibaho bakoze.
Ye Jean-Claude we, ndagushimiye kandi umwemereye yuko
tuzatugomba umutumwa rw'ishinzwe ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda.
Ye tuzamushaka, ndabikwemereye. Aka kabazo rero nyine karareba Ijwi rya Amerika. Reka Maître Kavaruganda agusubize kuri kariya kambere wabajije k'abavoka mutabona mu nkiko zo hasi. Urakoze.
Mu nkiko zibanze baraza bagahera mu nkiko zo hejuru z'ikirenga, hasi n'abavoka tubona.
Ye urakoze, reka gusubize.
Ye urakoze nawe.
Yego Maître Kavaruganda,
ko davuga mu nkiko zibanze bita tribunal de base naha, nukuvuga ngo ubundi umuntu wamenye akigera kuri polisi amumenyesha ko afite uburenganzira bwo kugira umwunganizi, abashobora kumubona mu nshuti ze akaba yamuhamagara, hari abatabahamagara akabanza kuburana rimwe na rimwe yemera icyaha cyangwa agihakana ariko avuga ko ashobora kwiburanira, arabyemerewe. Ariko kuri ubu aho utemerewe kuburana utunganiwe ni mu rukiko rw'ikirenga. Niyo mpamvu ariho hashyizwe imbaraga z'uko biba itegeko ko umuntu ahaburanira afite umwunganizi. Mu zindi nzego ntabwo bari itegeko kuri ubu ngubu. Kereki umwana donc navuze utujuje imyaka 18 niwe nawe ari itegeko ko yunganirwa mu gihe akurikiranwe icyaha, agomba nawe kuba yunganiwe mu nzego zo hasi.
Ariko Maître, itegeko nshinga ubwaryo rivuga yuko umuntu afite uburenganzira ku bwunganizi, ni ukuvuga ni mu nzego zose z'ubutabera, ni mu nzego zose z'inkiko. None se ubwo ngubwo aho hantu nta kabazo gahari?
Twabitandukanya. Umuntu afite uburenganzira bw'ubwunganizi, ariko nshobora kuvuga yuko nta mwavoka nkeneye. Bashobora kumbaza bati turakukurikirana icyaha runaka, ufite uburenganzira bwo gushaka umwavoka, uramuhamagara, uramufite cyangwa urashaka umwe, avuga ko njyewe ibyo muri kirango nshobora kubyisobanuraho nta mwunganizi. Ibyo mba mbyemerewe, ariko mu rukiko rw'ikirenga bagusaba kuba umufite.
Byanze bikunze
waba utamufite bakamuguha.
Eh,
niyo mpamvu aho ngaho iyo bibaye itegeko gutyo kuko ari urwego rwa nyuma baba bashaka yuko ubutabera buratangwa ku rwego rwa nyuma haba harabayeho kwibeshya ukajurira ubujurire bwawe koko busuzumwa n'urukiko rw'ikirenga n'abacamanza b'ikirenga ufite n'umwunganizi ariko mu zindi nkiko ufite uburenganzira ariko ushobora kutabukoresha.
Harakoze mugenzi wacu Thomas Kamilindi kuri icyo kiganiro cerekeye ukuntu ubutungane bukora mu Rwanda n'ukuntu abantu baserukirwa muri za sentare. Aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguye mu kumwe na Oriane Tangishaka.